mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndabahaye ikaze mu biganiro vya no mwanya.
Ntegereje mu byo byo kwiyamamaza mu bisanzwe turaza amajambo avugirwaho ivyo baririmba ni ibintu bijanye na n'umugambwe SNDFDD kwereka ko abatawuroyemo canke batita ibyo bikorwa tajambo ivyo by'urumuri ntibisigura amahoro.
Uyu ni Eric Nkengu Burundi umuvugizi w'umugambwe MRC Rurenza Ngemero mu Burundi avuga ko urumuri rw'amahoro ruriko rategurwa mu gihugu cy'u Burundi akatakindi rugamije atari miyamamazo rwihishwa y'umugambwe uri ku butegetsi SNDFDD.
Sinabona umunsi numwe umuntu azana biranga umugambwe wiwe biba ibyo avuga biba ibicapu nta bintu biranga umugambwe jewe tabona mu rugo rumuri sinzi abo babivugaho babikuru.
Uyu nawe ni Epipo de Baranyikwa icegera c'umukuru w'umugwi ujeje gutunganya ibikorwa rw'urumuri rw'amahoro asanga ivyo vyagiridri ataho bifatiye. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu hagataho abagendesha imodoka n'amapikipiki mu gihugu c'u Burundi bagikoresha ibipapuro vya kera muragaba mufise gushika kwigenekerezo rya mbere mukaba mwatanguye gukoreshwa impapuro zigezweho navyo nyene ni mukanya isasi. Nongere ndabahikaze makuru yacu no mwanya abagendesha imiduga n'amapikipiki mu Burundi bafise kugera kuri runo wa 31 bose bakaba bafise impusha zikozwe ku buryo bwa none permis biometrique mu rurimi rw'Igifaransa. Igipolisi kijejwe uruja n'uruza n'umutekano w'amabarabara mu gihugu cy'u Burundi mu kiganiro cyaye abamenyesha makuru mu gatondo kuno munsi cagabishije ko uzohirahira akagera kuri iyo tariki ntabanduka agikoresha impusha azo zakera zo hanwa nk'utagira umuduga nk'utwara umuduga ataruhusha bifitiye. Umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye ico kiganiro.
Mu gihugu cy'u Burundi imuca zo kugendesha imodoka zikozwe impapuro zisigaje gukoreshwa amasaha ari munsi ya 72. Igipolisi kijeje umutekano mu ibarabara mu kiganiro carimesheje kumenyesha makuru kuri uyu wa kabiri kiragabisha abagendesha imiduga batarondera impusha zikozwe mu buryo bwa none. OPCA Roger Bankibigwira arongoye ico gipolisi.
Igenekerezo rya 31 Nyandagaro mwaka wa 2017 ni umunsi wa nyuma wo guhindura izo mpusha kuva ku igenekerezo ry'uwa mbere Nyakanga mu mwaka wa 2017. Umuntu wese agendesha imodoka canke ibindi byuma atazoba afise uruhusha rukozwe mu buhinga bwa none permis biometrique azofatwa nk'utagira uruhusha kugendesha ibyo byuma.
Kisunzwe ibihero bitangwa n'igipolisi kijejwe umutekano mu ibarabara abarundi 15,000 nibo basanzwe bafise umushe zo kugendesha imiduga. Muri bo abashika ku 25,000 bacagendesha imushe za kera zikozwe mu mpapuro ziyongeye ku biro. Icyo gipolisi gikorera ko hacariho imirongo y'abantu barondera mwezo mpusha za kijambere. Aho rero nk'igice gipolisi yuko yaremesha iganya kubamenyesha makuru twashoboye kubona umurongo muremure w'abantu bari baje kurondera izo mpusha. Washimye ko tumufata amajwi muri bo yasabye kongerwa iminsi.
Eshitse uwo nyene nsanze abantu ari benshi cyane ku buryo ntibaza yuko jewe nshobora kuyironka kuri kirya kiringo baduhaye cyo kugera rotante. Ndavye abantu bahari je nibaza yuko kuronka permis bitashaka kunyorohera ngo je nari nifuza yuko bokongereza ikiringo kandi murabona namwe abantu ko ari benshi barondera amapermis de conduire.
Ivyo urumwe igipolisi kiraba umutekano mu ibarabara avyamira kure nyabona kamenyesha ko n'ibihano bifatiye ku mande bigiye gufatwa.
Ico no hera ko kwibutsa nuko iki kiringo cyongerejwe inshuro zibiri zose mbere ubuheruka bacongereje amezi atakuva genekerezo rya 31 Rusama gushika 31 Nyandagaro uyu mwaka. Icyo kiringo kirahagije dushobora kuguma tutwongereza icyo kiringo ubudahera. Uwo wese atazoba arahinduza uruhusha rwo kugendesha imodoka n'ibindi byuma azorihishwa ihadabu ry'amafaranga 2,000 y'amarundi ku munsi wose azoba yakerewe kubitunganya.
Mukiringo cy'imyaka ine igiciro cy'impusha zo kugendesha imodoka mu Burundi kimaze kwiyongera inshuro zibiri mu 2013 cyo giciro cyavuye ku mafaranga 5000 kujya ku 40000 ico gihe hariko higwe cyo kwishubiramwo amafaranga leta yikira koresha muri uwo mwaka mu mpera za 2015 mu kwezi kw'9 urushaho kugendesha imodoka ari gwavuye ku 40000 kujya ku mafaranga 100000 aho naho leta y'urundi yashikirije yuko bagomba kujana amajambere mu guheba imusha za kera zikozwe mapuro hakoreshwa imusha shasha zikozwe mu buhinga bwa kijambere ibujumbura Fidelite ishatse ijuru rya Amerika.
Urakoze Fidelite ishatse, tugume ngaho nyene ibujumbura. Mu ntango z'ukwezi kwa 9 kuza mu Burundi hazotemberezwa urumuri rw'amahoro ku nshuro ya 11 nkuko bikogwa buri mwaka kuva muri 2006. Umugwi utunganya ico gikogwa uvuga ko ari akaryo keza cane ko gutsimbataza amahoro no kurangura imigambi y'iterambere. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bemeza ko ari imyiyamamazo rwihisha y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD no gusesagura amatungo y'igihugu. Ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Bujumbura Ero Jwirika neza.
Mukiringo cindwi zibiri kuva ku itariki ya 11 ukwezi kw'9 busha twinjiramo niho urumuri rw'amahoro ruzotangura gutemberezwa mu ntara zose 18 zigize u Burundi. Ruzotangurira mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, rukazokwatswa na President Nkurunziza nk'uko bisanzwe bigenda. Icivugo c'uyu mwaka kigira kiti tugire urunani rw'intamenwa, twubake kandi dukingire igihugu cacu. Epipode baranyikwa icegera c'umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya ibikorwa vy'urumuri rw'amahoro arishimira cane ivyaranguwe mu myaka 10 iheze urumuri rutemberezwa.
Urumuri rwagiye ruraherekeza ibikorwa binini binini biriko birakorwa mu Burundi, bihweje nk'intambwe Burundi bumaze gushika ko mu bijanye no kubaka amashuri ninini cane. Aho twari tugeze imbere y'ibihumbi 2005 mbere yuko dutangura ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi, natwebwe twakuze kumbura amashuri ataragwira wasanga umuntu yiga nko ku 1.8 km/h. Ubu uharuye ku mitumba yose ya Rusansuma urasanga ko ishuri n'ibiburi buri rishasha rimwe cyangwa abiri, ngiye no kubindi bijanye n'inkino amastade ariko arubakwa mu gihugu arenga 15. Ubwo rumuri rero rugenda ruca kuri ivyo bintu bikorwa bihambaye kugira ngo rutere intege abantu bariko barakora. Murazi ko hari nyintara zitahora zigira ibiro bishemeye, ibiro bitomoye bya buramatari cyangwa amakomune.
Ivyo bikorwa vyose baranyikwa dondaguye nubwo ari vyiza, bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi babibonamo kwiyamamaza rwihishwa k'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Eric Nkengo Burundi, umuvugizi w'umugambwe MRC Rwenza Ngemero.
Ahinyegejemo ivyo vyo kwiyamamaza mu bisanzwe turaza amajambo avugirwaho, ivyo baririmba ni ibintu bijanye na n'umugambwe CNDD-FDD kwereka ko abatawuroyemo canke batita ivyo bikorwa tajambo. Ivyo vy'urumuri ntibisigura amahoro. Ku bwacu amahoro arangwa ningene umuntu abatekanye, ingena merewe mu rugiwe, ingena merewe mu biwe. Iyo rero umuntu ahimbawe akaba bayeho neza, niwe ushobora kuvuga uti abantu bahure bigine kukugira uti ntibatambana inzara munda. Ariko no munsi batambana inzara munda kandi bagenda kugitsure. Hajya turabizi ko ari ibintu byo guhata, bajya batware bo hasi banyumba 10 bakuru b'imitumba barabahata bakabatwara kugitsure kubera bazi kutagiye hari ico za kubona. Ivyo rumuri rw'amahoro sivyo bisigura amahoro. Amahoro asigurwa n'ibikogwa, umwimbu, iterambere, ubutunzi bw'igihugu. Muri ico gihe rero bameze neza niho twemera ko nivyo byoshaka bikaba, nta amahoro yabamwe akumira abandi.
Ariko baranyikwa shikiriza ko atakimenyetso na kimwe cyangwa imvugo biranga umugambwe bivugirwa aho urumuri ruba rwaramye.
Inshuro rwabayeho narugiyemo naho kumbure ntari ndarurongoye, sindabona umusi n'umwe umuntu azana biranga umugambwe wiwe, biba ibyo avuga, biba ibicapo. Nibaza yuko kwese ruba tubona ruba kumurango ntibigera ruba mu ijoro. Nta bintu biranga umugambwe jewe ntabona muri urwo rumuri, sinzi abo babivugaho babikura. Twebwe tubona n'abarongoye imigambwe iri mu gihugu turabona ko baje mu rumuri kandi barifatanya n'abandi bene gihugu gukora ibikorwa by'iterambere.
Ivyo bikorwa by'iterambere ahubwo umuvugizi wa MRC Rwenza Ngemera asanga urumuri rubidindiza.
Ubuzi burahagarara, intara bashitsemwo guhera kuri buramatari, guhera kuri bamusitanteri n'abahanuzi babo, abajejwe ivya gisirikare, abajejwe ivy'igipolisi, abajejwe ivy'iperereza. Umuntu wese azi ko hari kintu yahawe n'umugambwe CNDD-FDD atezwa kwitaba ivyo bikorwa, ugasanga ibiro birugaye, abanyagihugu bakeneye kubitura, bakeneye ivyo babafasha, mugabo rero ugacusanga ubuzi bwa hagadze ikindi cyongera ko n'uburyo bakoresha si uburyo bwabo si uburyo bw'umugambwe n'uburyo bw'igihugu n'amafaranga menshi cyane nico gituma twe tuvuga tuti ico kintu gitesha umwanya abantu kama kigatwara n'uburyo bwinshi bw'igihugu abanyagihugu n'amakori baba baratanze barushe basanzwe bibereye mu bukene hambwo buryo bukerera igihugu kironga cyusanga buriko barasesagugwa nuko uvuga rero ko harimo nuko nona amatungo y'igihugu
urumuri rw'amahoro rwatanguye gutemberezwa mu Burundi kuva mu mwaka 2026 inyuma y'umwaka umwe gusa president Nkurunziza ashitse ku butegetsi mu mpera z'umwaka 2011 bimu byatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi aronswa agashimwe kishira hamwe Peace and Sport i Monaco mu gihugu cy'u Faransa imyaka 3 inyuma yaho intanjingi mu Bushinwa ishuri ya kaminuza ryaho ryigisha ibijyanye n'inkino ryaronkeje president Nkurunziza agashimwe rivuga ko ryamutoranije nk'uwarondeye amahoro n'iterambere biciye mu nkino amamuko y'urumuri rw'amahoro ni mu gisagara cya Atene mu gihugu cy'Ubugiriki mu 1894 izo nkino zasubiwemo hacavukishira hamwe mpuzamakungu ritunganya inkino z'ukwinonora imitsi imbere y'uko mu 1896 hatangura izo nkino nyezina ahi Atene nyene ku rwego rw'isi Eloge Urika Neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Rakoze na wewe Loje wirika neza dutandukire ayavugwa mu ntara ubunaho hicuka siciza hagati y'abamwe mu bashinga ntaye bo muri zone Shombo ya commune n'intara ya Murambya hamwe n'umuryango wagirizwa kuwa tutse abashinga ntahe hari mu gihe cyo gutatura matati y'amatongo abashinga ntahe bafashe rero ingingo yo guca uyo muryango wabatutse ingingo yamirizwa n'abajejwe intwaro ko itajanye n'amategeko Krisi Munezero hijisho gijo rya Amerika Murambya yavuganye n'izo mpande zose maze adutegura ino nkuru
yakwise imbwa tababigito kandi turabashinga ntahe
byose byatanguye mu gihe umugwi w'abashinga ntahe bo muri zone Shombo muri commune ya Murambya bahagarara mu matati y'itongo ari hagati y'umuryango wa Gerardo n'ababanyi biwe bagizwe n'imfuvyi abashinga ntahe bemeza yuko umufasoni wa Gerardo yabatutse mu gihe bariko baramwaka itongo gizo mfuvyi ivyo uyo mufasoni ahakana Gerardo umugabo w'uwo mufasoni avuga yuko atabona hazokura makaye y'abana mu gihe umwaka w'ishure ugiye gutangura abashinga ntahe ngo barabaciye mu kibano babuza abari muri zone bose kugura ibidandazwa muri butike kandi ari yarisanzwe ibatunze
barambujije imirimo yacu yose baramuza ko kugendera inshuti baramuza ko n'inshuti zongendera cyangwa ndazigendera abaye bibanza suhuse jewe n'undi twa tuvugana ntibajaye bagiye nitwe cyamu bantu baca batwirukana ubu hageze aho no muri sinzi kwa ishyirahamwe no ishyirahamwe ryatura imwe itanga umwavu badukuramo
Inyuma y'indwi abo bashinga ntahe bafunguwe bazira ko banse gusangira na Gerardo abo bashinga ntahe n'ubu ngo ntibarote basangira n'uyo yabatutse
yakwise imbwa tababigito kandi turabashinga ntahe urumva ntitwosangira n'umuntu natwe turi imbwa
none kubganye byari kugenda gute
wewe umba byari kugenda gute yari kudusaba ikigomo urumva nina cyo gituma twe twakiye dufata kutingira mu rugiwe kandi n'ubu ntitujaye tugiye kwitura ubutungane
Mu gihe haba ku ruhande rw'umuryango wa Gerardo haba no ku ruhande rw'abashinga ntahe muri zone Shombo atanu umwe yifuza guhobera uwundi George kwitegetse arongoye abashinga ntahe ku rwego rwo mu ntara ya Murambya abona yuko umuti w'ukuri ibyo byose ari uko uyu muryango wosaba imbabazi
aho bitigoreye umushinga ntahe yatirimutse kwibanga abashinga ntahe bandi baramuhana igihano bamuha ni bo bakimenya niko tuvyumva kandi kugacu bafite uburenganzira
twegereye abajeje intwaro Kanezius mpawe n'Imana muhanuzi wa buramatari ajeje intwaro n'imibano avuga yuko abashinga ntahe bariko bakorera ku migenzo ya kera yataye igihe
ku kibazo cyo mu ishombo twaracumvise dutaye kwirikanira hafi hari migenzo ya kera tubona yuko atakanuvera igifisi ubu kuko ubwo bw'abashinga ntahe hari gihe rufata ingingo nk'umuntu aba yatutse yagaye ugwego bakamuca ibihano birengeye bamenye yuko ibihano bifatwa uwarenganijwe yitwara akitwara mu butungane maze ubutungane bukamutunganiriza
kugira ngo icyo cuka kibi kiri hagati y'abashinga ntahe niyo miryango kihave abarongoye intwaro ku rwego rw'intara ya Murambya ngo bategekanya kwishikira aho muri zone ya Shombo kugira bumvikanishe izo mpande uko ari zibiri ngo arifuza kandi kuganira n'abakuru b'abashinga ntahe be n'inyemira mabi kububasha bw'abashinga ntahe n'abatowe naho bugera ngo kazoba kandi ari nakajyo koku yaga kumigenza niri hagati y'imigenzo y'Ikirundi hamwe n'amategeko y'igihugu kugira amatati nkayo ntiyongere kuba intambamyi y'umutekano. Imuramvya Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya bundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe basigirizwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Amasezerano yitiriwe Arusha agamije kugarukana amahoro mu Burundi ku munsi w'ejo yararumanije imyaka 17 iheze atewe ku mukono. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika basanga atashizwe mu ngiro uko byari bitegekanijwe. Yamara hari uyundi muce wemanga ko ayo masezerano yabaye ikirumara mu gutorera umutingi neza politike zari zimaze imyaka 10 zaradindiye. Ariko none ni iki kitakozwe, ni iki cakozwe? Ayo masezerano by'ukuri aracari ngombwa, kandi hari abemanga ko amabwirizwa nshingiro y'igihugu cy'u Burundi gikwije. Utwo ni tumwe mu tubazo Perezida Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi kuva muri 1994 kugera muri 1996 yishuye mu kanya mu kiganiro muri Sanga na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Perezida Sylvestre Ntibantunganya atangura avuga we kugatwe kiwe ico yibaza kuri ayo masezerano.
Gushima ari ngombwa nuko iryo bwirizwa shingiro naryo nyene mu bice byinshi byaryo byinshi cyane je ndibaza yuko mbere kubishika 80% ni kwijana cyane birenga byavuye muri ayo masezerano y'Arusha. Nukuvuga yuko twese aho twemera ko hari umushinge w'ibikorwa muri kino gihugu, uraje ibyo gutunganya inzego z'igihugu, uraje ibyo gutunganya imibano hagati y'abarundi bwabo ufatiye mu mice bashobora kuba barimwo, haba mu migambwe, haba mu mashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibyiciro bya politike, haba mu kwigenga ko kumenyesha amakuru. Usanga byinshi twashyize mu bwirwa nshingiro ari ibyo twagiye dukura muri ayo masezerano y'Arusha. Ni ukuvuga yuko rero amasezerano y'Arusha ari umushinge uko igihugu cyubatse uyu munsi kuva tuyashyirako umukono. Nibutse kandi yuko n'igihe ayo masezerano twayashikako hariho imihari yagwana icyo gihe itari irimwo, umuhari CNDD-FDD n'umuhari Parike Hutu FNL. Ariko bari mu biganiro hagati yabo na leta kugira ngo bagarike intambara, ica mbere bagenda bemeranya nuko byose bazobyubakira kuri ayo masezerano y'Arusha. Urumva rero yuko ayo masezerano ata murundi yo hakana ko hari umushinge w'iri bwirwa shingiro tugendera ku uyu munsi.
Ubwo bivuze yuko atagomba kuvaho, agomba kugumaho.
Jewe ndavye aha amasezerano y'Arusha yashoboye gufasha gushikana Burundi na cane cane uravye ibibazo byari bizingamitse igihugu. Umuntu yogira ati reka aho tuyabandanye gushika mbere aheze umurimo wayo, kuko buriya amasezerano y'Arusha nayo nyene sumva yuko ari amasezerano zo kwigera hera. Oya, mu bintu byanditse umenga icyano bavuga ko kitati gihe cyonyene ni Bibiliya. Ibi byose birashobora guta igihe. Rero je ndavye amasezerano y'Arusha mvuga ndi yari afise intumbero ihangiro ryo gutuma havuka umurundi mushasha yumva ko yikuye muri arya mabi twagiye dukuriramo twebwe kuva mu myaka ya 60. Nagira nibutse nk'abarundi ariko baranyumviriza yuko uyu munsi turiko turavugana umwana yavutse mu 1955 ari wakuriye uguru yo mu mitumbi wacu twavukiye mu mihani wacu, hari uwo usanga afite abana babiri batatu kuko kenshi usanga hari abubaka bafite imyaka 18. Ugasanga kandi abagize Imana bagashobora kubamenya amashuri yabo neza, ubu baratanguye guheza kaminuza. Ugacusanga rero mu bice byinshi by'ubuzima bw'igihugu, haba mu kazi ka leta, haba mu bikorera utwabo, haba mu bihebeye Imana abapadiri n'ibiki, dutanguye kuronka abantu ataco bapfana na zijya ngorane twagiye ducabwo ngugire ngo barazimuruhare. Nukuvuga yuko rero wa murundi mushasha mbaye ndareka nuko aba yakuriye mu nzira ya kibonero Macedonia ya Rusha mugo n'ubyimyaka atahuriye namba n'ibyo twagiye ducamwo ariko araboneka. Nukuvuga yuko rero tujye kurara tuti reka tuyabandanye ahubwo abandanye, uzosanga mu myaka 15 iyo tudira twibaza ku Macedonia ya Rusha bigenda byikura byo nyene, kuko zangora ndezayatuma ngwaze abantu biyibuke yuko ari amasezerano y'amahoro gusubiza hamwe kw'abarundi, amasezerano y'amahoro n'ugusubiza kamwe kw'abarundi. Nuko ariko ayo mahoro yabonetse uzosanga n'ibintu by'amahindagurika bikire mu gihugu bica byoroha kugenda bigira inzira bitumbera.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, President Silvestre Ntibantunganya umutumire wacu ku masezerano ya Rusha. Agumeho, aveho, ahinyanyurwe. Kuri telefone dufite Jean de Dieu. Jean de Dieu.
Ego ndebaramukije nyakuba umunyesha makuru ndaramukije na nyakuba President Silvestre. Naje nabikurikiranye neza ico kiganiro ni ciza cyane.
Yego.
Kitubwira ku byerekeye amasezerano ya Rusha, naho hariho bana benshi bari kubarakura ubusanga batazi cy'amasezerano ari cyarico. Rero je nashaka kubaza mbega ayo masezerano ya Arusha kubu bamwe bavuga bati ahinyanyugwe, abandi bavuga bati ntahinyanyugwe, ariko abari ko baravuga ko yohinyanyugwe bakaba bari kubabizana muri no nturekano rwa ntiy'ibya politiki, hamwe usanga barahunze abandi ugasanga batabonana neza bari ngaha mu gihugu, none ntibobanza bagatenyenya gatoyi bose akazubanza kwahunguka bakaza bahunze bakaza ngaha mu gihugu, hanyuma bakabona kuyahinyanyura bose bari hamwe babyemeranije. N'ikibazo cyane cyane icyo.
Ye, reka President Ntibantunganya gusubize.
Emwe, je nubwo yuko avuze neza, kuko buriya ntawuvuga kuvuga ngo amasezerano ya Rusha nashobora guhinduka. Iyo ariko arihenda, kuko nayo nyene uko yanditse aravuga gushika uyu munsi ingene ashobora guhinduka. Akavuga ibya nkenerwa bitezwa kuboneka mu nama nshingamateka kugira ngo ahinduke. Birashoboka kandi yuko umuntu ashobora kugira ati kugira ngo ahinduke reka tubaze Abarundi bo bene igihugu, tubabaze icyo bazimvira ko imizi bacisha muri referendum. Ariko rero ndikumenya kandi ari nacyo gituma hari n'abanyapolitiki, nicyo gituma hari abantu bagira politiki baraheze ubwa mbere bakagenda bakaraba hirya no hino ingene ibintu byohinduka. Nagira mbere nk'akarorera abakurikira mu by'Ubufaransa uno munsi, Perezida Macron ariko arashaka guhindura ibwirizwa ryerekeye akazi mu Bufaransa. Bazora ibyo amaze iminsi agira, amaze iminsi ahamagara abakuru mu masendika, ahamagara abakuru mu migambwe, ahamagara hirya no hino kugira ngo yumvirize icyo ivuga ko cyane mbere, kugira ngo abumvishe icyo yipfuza gushika ko bagishyigikire. Inyuma amaze gukora gutyo araheza akagira ati abene gihugu barafise ababaserukira, abaserukira bakorera mu nama nshinga mateka, ukagenda ukababaza nkabo. Iyo ubonye ari ikintu gishobora gikenewe cyane gikomeye kugira ngo kigire ingufu, urabaza na bene gihugu. Aho naho ngiye kubabaza ukabanza ukaraba yuko wabikoze mu buryo butuma atavuza kwidodomba agira ngo jewe ibi bintu bakishije mu ngufu siho narimwe. Nk'ubu rero tufite impunzi zagiye hanze kubera iki kibazo turimo uno munsi, je ndabona yuko byaba bya dukuri nk'ubu twakora tugashyiramo ingufu izo mpunzi zikaza, hanyuma zije tukaraba tuti mbega ibikeneye guhindurwa n'ibihe bikaboneka bikumvikana ahantu bagavuga ibyo ari byo, hanyuma umukuru w'igihugu ko niwe wabibazwa agaheza akaraba ingene agenda abaza hose, akaraba imigambwe iri mu nama nshingamateka, akaraba imigambwe mikuru mikuru iriyo iraboneka akayibaza, akaraba imigambwe yindi iri mu gihugu ejo ishobora kugira amajwi akayibaza, akaraba ababandi Barundi mu yandi bashyirahamwe barimwo akababaza, akaraba abantu bihereye Imana akababaza, hanyuma akagira icyumviro aronse akuye muri iyo migwi iserukiwe nabo usanga iyo migwi yonyene yashyize hejuru, akamaze uko ijambo azo kubwira abanyagihugu ababaza rizoba yagiye mbere y'ishingubu zikomeye aho byoshobora kuzodufasha icyo kimaguhinduka cyose kigahinduka tugira tuti abantu kizoshika bizeye ko kije kurondera ineza y'igihugu cyose kitaje kurondera ineza y'umuntu umwe cyose kitaje kurondera ineza y'umugwi umwe dutuza kurondera ineza y'igihugu cyose.
Ijwi rya Amerika. President ntibantunganya nk'ubu ngubu duhereye kuri icyo kibazo cy'impunzi ntabwo twakwirengagiza n'abantu bishwe n'izindi njyane zose za politiki z'impagarara zatangiye mu 2015 mu Burundi. Ubwo nta wahera kuri ibyo bibazo byose akavuga ati burya amasezerano yarusha nta mahoro yazanye.
Oya, amahoro yarayazanye. Nikizerekana no kusanga ikibazo abantu bagenda baharira ubu bagira habwasanga bose nta numwe yaduka kugira ngo ayo masezerano ntacyo yamaze reka tuyakureho. Nta numwe yaduka kuvuga ngo aya masezerano ntacyo yamaze reka tuyakureho. Icyo ni cya mbere gihuza abantu. Icya kabiri harashobora kuba ari mu masezerano yarusha ibyo twumvikanye bitarashikana aho twifuza. Ndaguha karorero nko gushyiraho ibyerekeye kurondera ukuri no kunwanisha abarundi dushingiye ku byo igihugu cyagiye kigira mu ngorane. Uwo mugambi turawuheza. Wogenda ukabaza Musenyeri arongoye urya mugwi uti mugejeje he yukubwira neza ahageze ibyo amaze kugira ko ibimugoye n'ibyo yifuza ko yofasha kugira ngo ibyo hangiro twamuhaye abone ko arishikiriye. Wogenda ukabaza n'abandi uko ndakurashikiriye impunzi natorenda kugira cyo narabaye impunzi cyo cyo tukibajije ukibajije biranyura kugucishura. Impunzi imaze kubona yuko hari ikintu mu gihugu mucayitumye ihunga kibose yarongishu nturinda kuza kuyibwira gutaha ahubwo iragutanga mbere ikagufata giturumbuka. Nagenda guha karorero mu mwaka w'1993 Perezida Dadaye amaze gutorwa hanyuma inyuma hagatorwa depite benshi babe mugabe sabajya Claudine uzobaze abantu bazogeze batohoze ingene impunzi zaciziza ari nyinshi zitangura gutaha mbere bikanaturengera bikazana n'ingorane ingene twayuratse binyene mu banyapolitiki. Jewe ubu umunyapolitiki nawe agira politiki uri impunzi ugutaha kwawe biva ko kugena ubona ingene ushobora guterera. Hari abagira bati ngiye ndashobora guterera ngiye mu gihugu nkavugira ahabona nkavugana n'abandi bakambona bakanyumva. Hari n'abandi bagira bati reka ndindire nzotahe meze nk'umwami agira urya biba bigize ashobora gushika abona ukamye yuko abenegihugu izo ntumbero gufata bagenda baziraba. Hari wagiye kubabarira kugira Dadaye mu 1993 bamutora ngo waragize nabi gutaha mu 1993 ngo kandi bagaza atari bwaheze ikibazo cy'impunzi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Leonard we.
Hello.
Akabazo kawe.
Yego ndabanje kubahamiriwe ndamukiriza no mutumire mwadutumiriye.
Arakumva rwose.
Yiriwe Leona.
Kubijanye n'amasezerano ya Arusha Jembo n'Umengo ntacyo bakwiriko bayahindura ko kubera yuko none igihe bazoyahindura twebwe Burundi bwejo. Bazaba bariko baradufashika imbega igihe boyahindura ayo masezerano ya Arusha. Nibihe nyungu dushobora twe kuronka twe turiko turakurubu cyangwa nibihe bihombo dushobora kubona? Urakoze.
Urumva abuze muri icyo no kwita icyumviro cyo hejuru tuyakoreko ariko ntawe takuvuga ngo nta kintu kitakugwa ko none tugiye nko kuvuga tuti duhindure aho inama nshingamateka na ngenguzamateka batorera ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha aho kuyatora mu kwezi kw'icumi kandi tukari mu kwezi kw'icumi ariko nta na hamwe kuva tubyandika ndigira abana bitorwa mu kw'icumi byamara bishyira mu kw'icumi na kabiri mu minsi ibiri ya nyuma. Mugabo ugiye kuraba ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko n'Uburundi burimwo mu migenzo yaryo amabwirizwa agenga amafaranga leta ikoresha atorwa imbere y'itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi icyo kugihindura ndareke cyokonona.
Hakaba ino ngaha rero duce dusozerera kino kiganiro cy'uno makuru twari tubafitiye muri kano kanya na kino kiganiro tubasubiriyemo. Nshuti bakunze mariko muratwumviriza turabashimiye. Yakoze Saidari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahadze nari kumwe namwe kuri mikro ndabifurize kururanirwa mu banyu no mu vyanyu.